muri kumwumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kwashikiza ibiganiro byaryo muri uyu mwanya, mukaba muri kumwe nanje Fide Niyongabo kaze mu biganiro tubafitiye muri uyu mwanya.
Bamwe bari hano ngira ngo bari bataravuka, ndabana n'ubu bitara ivuriro ryo muri Gatonde ryasezeranijwe muri 1999.
Uwo ni president w'u Rwanda Paul Kagame mu rugendo rwiwe mu karere ko mu buraruko bw'igihugu. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino arimo ibitero vy'amabombe mu gisagara ca Brussels, urugendo rwa president Obama muri Argentine n'ivyavuye mu matora muri Congo Brazzaville. Turagaruka ko mu kanya gatoyi. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Abashikiranganje bajejwe ubutungane b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bagirishije ibiganiro i Bruxelles no munsi kwa kane ku buryo bwo gukomeza ivyerekeye iperereza n'umutekano. Ivyo ni mu gihe igipolisi kiriko kirarondera uwundi muntu yikekwa mu bitero vyabaye ku mugwa mukuru w'Ububirigi vyahitanye abantu 32, abandi 300 barakomereka. Igipolisi catanguye igikorwa co guhiga umuntu agira kabiri abonwa ko yagize uruhara mu gitero ca bombe cagizwe mu kibanza ca metro mu gitondo co ku munsi wa kabiri i Bruxelles. Abategetsi imbere yaho batangaje ko Khalid El Bakrawi ariwe yagize ico gitero cahitanye abantu 20, abandi batari bake barakomereka. Yamara amasanamu ya video muri ico kibanza ca metro yerekanye umuntu agira kabiri ariko agenda ari kumwe na El Bakrawi afise urusaho runini. Ibrahim avukana na El Bakrawi yamenyekanye icese ko ari umwe mu biyahuzi babiri bagize ibitero vy'amabombe ku kibuga c'indege c'i Bruxelles. Itangazamakuru ryaremeye umwiyahuzi agira kabiri azwi ku izina rya Najim Rakrawi akora amabombe mu murwi witwa leta ya Kiislam, akaba abonwa ko yagize uruhara rukomeye mu bitero vyagizwe mu gisagara ca Paris mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze. Umuntu agira gatatu yabonywe mu masanamu ya video ku kibuga c'indege c'i Bruxelles ari kumwe n'abo bandi biyahuzi babiri akaba atarafatwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama atangaza ko igihugu ciwe cikweze mu kuvuga ku vyaha bigayitse vyakozwe mu gihe c'intwaro z'agahotoro za gisirikare mu gihugu ca Argentine. Ivyo ni mu gihe ari mu rugendo muri ico gihugu. Yamara Perezida Obama avuga ko leta yiwe izokoresha ukuri kandi itazohisha ivyerekeye kahise kayi. Perezida Obama yagendeye uno munsi kuwa kane ikibanza kirimo icibutso c'abasinzikajwe n'amabi yakozwe n'intwaro z'agahotoro za gisirikare ku munsi wo kwibuka imyaka 40 irangiye habaye coup d'etat yashizeho intwaro ya gisirikare yakandamije abanyagihugu. Perezida Obama avuga ko guhangana n'ukuri kuri kahise kadashemeye bisaba ubutwari. Amenyesha ko bikenewe kugira haboneke kazoza karangwa n'amahoro n'iterambere mu gihugu cubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bose. Inzandiko zitari nke zitakiri ikinyegezwa za Amerika zerekanye ko Amerika ishigikiye intwaro abaharanira agateka ka muntu bavuga ko yagize uruhara mu yicwa canke izimangana ry'abantu bagera ku 30,000 hagati y'umwaka w'1976 n'umwaka w'1983 muri Argentine. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mwananya gukurikirana amakuru yo hirya no hino twabateguri. Inteko z'igihugu cya Iraq zifashijwe n'abagwanyi b'abakurde b'abapeshemerga bagize igitero mu mihana iri mu minwe y'umugwi witwa leta ya Kiislam mu bumanuko bw'ubuseruko bw'igisagara cya Mosul. Brigade zibiri z'inteko za Iraq zivuye muri division ya 15 y'inteko zamenyerejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zagiye imbere muri ico gitero. Abandi bari muri ico gitero na banywanyi b'amoko y'abasuni abasirikare bakuru b'abapeshemerga bavuga ko bakenewe cyane mu gikorwa cyo gushobora kugumya ibice bisanzwe ari by'abasuni. Ico gitero cyatanguriye mu gisagara cya Makmur aho abasirikare b'abamarine b'abanyamerika baherutse kwicirwa mu gitero cya rocket cy'umugwi witwa leta ya Kiislam. Inteko z'igihugu cya Iraq zarakoraniye muri ako karere mu ndwi zirangiye. Amakuru ava muri ako karere avuga ko indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika zimaze iminsi zitera amabombe mu mihana iri mu minwe y'umugwi witwa leta ya Kiislam mu bumanuko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Iraq. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku yindi nkuru, Johan Cruyff abonwa nk'umwe mu bakinyi ba mbere kirangiranwa b'umupira w'amaguru ku isi yitavye Imana uno munsi kuwa kane ahitanywe n'indwara ya kanseri. yarafise imyaka 68. Cruyff yamenyekanye cyane igihe yakina nk'umusatirizi mu migwi y'umupira w'amaguru ya Ajax na Barcelona. Yabaye umukinyi wa mbere mu karere k'Iburaya inshuro zitatu. Yatsinze ibikombe bitatu bikurikirana byo mu karere k'Iburaya n'umugwi Ajax. Yarabaye umumenyereza w'umugwi w'umupira w'amaguru Barcelona, aho yatsinze igikombe cyo mu karere k'Iburaya mu mwaka w'1992, afasha umurwi nserukira gihugu w'Ubuholande gushika mu gice cya nyuma c'igikombe c'isi yose cyo mu mwaka w'1974, aho icyo gihugu catsinzwe n'Ubudage bitsindo 2-1. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'Ubuholande ritangaza ko ridafise amajambo yo kuvuga ku buhombe bukomeye butewe n'urupfu rwa Johan Cruyff. Cruyff yabazwe umutima mu mwaka w'1991, akaba yapimwe kanseri mu mahaha mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2015. Cruyff yari umuntu yanywa itabi, yamara yararihevye buno nyene inyuma yo kwabazwe. Mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka yari yatangaje ko azoruhira gutsinda indwara ya kanseri yo mu mahaha. Radovan Karadžić yahoze ari umutegetsi w'abaserbe bo muri Bosnia yagiwe uno munsi kwa kane n'icyaha cy'iho nyabwoko n'ibindi byaha 9. Yaciriwe umunyororo w'imyaka 40. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho icyahoze ari Yugoslavia yasanze Karadžić yagira ubwicanyi bugayitse bwakozwe n'abaserbe mu ngwano yo muri Bosnia hagati y'umwaka w'1992 n'umwaka w'1995 yahitanye abantu 100,000. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yatangaje ko Karadžić muri iki gihe afise imyaka 70 yagize uruhara mu ihonyabwoko mu bwicanyi bukabije bwabereye mu gisagara cya Srebrenica igihe inteko z'abaserbe zica abagabo n'abahungu b'abayisilamu 800,000. Nibwo bwicanyi bukabije cyane bwabereye mu karere k'Iburaya kuva habaye ihonyabwoko ry'abayahudi. Umucamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha Ogon Kwon yavuze ko iyo Karadžić atabigiramo uruhara ubwicanyi bwo mu gisagara cya Srebrenica butari kuba, mu mabanga yiwe y'umutegetsi mukuru w'abaserbe bo muri Bosnia niwe yakurikirana ibikorwa vya gisirikare vy'abaserbe bo muri Serbia. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, programu y'ibiganiro byacu tubashikiriza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere tuyahera mu Rwanda, aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutangaza ko atazokwigera na rimwe yihanganira abayobozi batubahiriza amabanga bajejwe uko bikwiye. Perezida Kagame yabitangarije mu rugendo yagize mu karere ka Gakenke mu ntara yo mu Buraruko, aho avuga ko bibabaje kuba muri ako karere hari imigambi y'iterambere imaze imyaka 17 yararindiye. Eric Bagiri Ubusa yakurikiranye urwo rugendo.
Ijambo mukuru w'igihugu Paul Kagame yagejeje ku batuye akarere ka Gakenke mu ruzinduko yagiriye mu ntara y'Amajyaruguru ryatambutse kuri radio na televiziyo by'igihugu ryibanze kuruta ku bikorwa remezo muri ako karere. Umukuru w'u Rwanda yashimye iterambere Gakenke imaze kugeraho, ariko ntiyabura no kugaragaza ukutemeranya gukomeye ku mishinga y'ibikorwa remezo yadindiye bikambije yagombye kubifasha rubanda. Urugero yafatiyeho ni umushinga wo kubakira ivurira abaturage bo mu murenge wa Gatonde, ni umushinga avuga kumaze imyaka 17 uraho.
Hari ibintu byinshi hano ntashobora kumva, hari n'ibyasezeranijwe kera muri 1999. Mbona hano bamwe bari hano ngira ngo bari bataravuka, ndabona n'ubu bitara ivuriro ryo muri Gatonde ryasezeranijwe muri 1999.
Ibyirivurira abaturage bategereje amaso agahera mu kirere, umukuru w'igihugu yasabye ibisobanuro ku babishinzwe. Bwana Patrick Ndimubanzi ni umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubuzima.
Turabifite no mu mishinga, kuko babivuze hari ibitaro bibiri ariko nayo turateganya kuzaryubaka dufatanyije na karere
mubanze muhere kuri ibi byahereye muri 1999 niba hari n'izindi program zimwe muhindura mugatangira ibinyibi mu bikore ndashaka kukibanza kitabamwe
gakenye akarere k'imisozi miremire n'abaturage basaga 300,000 kandi 90% kwijana byabo n'abahinzi igihingwa kihiganje ni ibigori ariko ikibazo cy'imihanda yo kunyuramo bagemura umusaruro ku masoko ibabera ikibuza ubuyobozi bwa gakenye bwabwiye umukuru w'igihugu ko kubera imiterere yaho no kubona urusekabuye bamena mu mihanda bikigoranye n'ingingo nayo itoroshye kuyumvisha Perezida Kagame
na minister wa infrastructure nashaka iby'imihanda Ida roads ntabwo byamara imyaka ingahe imihanda bazajya bakora ruko ngiye kujya ahantu ntabwo bishoboka
Bwana James Musoni ministri w'ikorwa remezo arasobanura
nibyo kumukoma ivuga nta mpamvu yuko byatinda kuriya ari umuhanda umwe tumaze gukora na metero 30 wajanja kandi twari twashyizeho miliyari imwe yo gukora indi mihanda hano muri Gakenye tuzaza gufatanya na local government na karere icyo kibazo turagikemura ni kwa Perezida wa Repubulika
vuba cyane rwose meya ndashaka kuzajya umbwira uko bikorwa ugize umbwire nta handi uzajya ubanza kunyura ugize umbwire ushaka kumenya kunyura
ibisobanuro ku kibazo cy'ibura ry'imbuto z'indobanure zitanga umusaruro utubutse kandi vuba gihangayikishije abaturage hirya no hino mu gihugu nabyo biri mu bitanyuze Perezida Kagame byatanzwe na Bwana Tony Sanganira umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi
nubwo koko tukizivana hanze nyinshi hari noneho gahunda dufite
ariko twabashyiriyeho kuzivana hanze gusa iyo research center impamvu bitava hanze bikageraho biva mu gihugu n'iki imyaka ikaba icumi ikarenga icumi n'ukubereke
Your Excellency, ntabwo bikwiye turimo turashyiramo imbaraga mu bushakashatsi kugira ngo tubashe kubona imbuto zera hano mu gihugu
ariko ayo magambo niyo muhora mumbwira buri munsi buri gihe ariko imyaka igashira ari icumi karenga
ntabwo bikwiye
nabyo bikwiye guhagarara iyo mikorere ikwiye guhagarara
muri uru ruzinduko mu karere ka Gakenye Perezida Kagame yongeye kumvikanisha ukutazihanganira umutegetsi uwo ari we wese utazubahiriza inshingano uko bikwiye
hanyuma ubwo ndaza guhangana n'abatinzi ibintu bishoboka baraza kumbona vubanga iyo ibintu bidashoboka ubwo ntawe nabiziza biba bidashoboka nyine kandi birumvikana ubwo tugashaka uburyo ariko igishoboka impamvu kidakorwa sinshobora kukihanganira na busa shobora gukorwa kigomba gukorwa byanze bikunze
ibindi bikorwa remezo nk'umuriro w'amashanyarazi mu karere ka Gakenye uracyari kuri 15%. Perezida Kagame arashimangira ko bigomba kwiyongera byanze bikunze kuko iyi impuza ndengo ubwayo ikiri hasi. Muri aka karere kimwe n'ahandi haracyagaragara umurundo w'ibibazo bikomoka ku mishinga yo kwimura abaturage nta ngurane. Nabyo Perezida Kagame avuga ko byagumye kuba bitacyumvikana. Ni ibikorwa bisanzwe kuri gahunda ya guverinoma hiteganya ko mu 2017 abanyarwanda bazaba bafite amashanyarazi kuri 70%. Nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Kagame Gakenye biteganyijwe ko arukomereza mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri uyu wa gatanu.
Nari mfite n'imbogamizi nka rwiyemezamirimo ariko ndabashimira ko mwashubije. Mbashimiye uburyo mwadushubije ku kibazo cy'umuhanda kuko cyari kimbangamiye.
Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Kuba atamuntu akirara ubusa canke ngo afungure nabi gushika mu mwaka wa 2025 niyo ngingo ibihugu hamwe n'igisata kijejwe kugira ubushakashatsi kubijanye no gufungura neza c'abanyamerika biyemeje kugira amareta ku isi ahimirize kandi afasha abanyagihugu bose bafungure neza ntihabeye hakivugwa inzara canke ugufungura nabi mu myaka 10 iri imbere vyavugiwe mu nama ya Compact 2025 iri kibera i Kigali mu Rwanda inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamson
Igihugu cy'u Rwanda kiramaze gushika ku iterambere ridasanzwe muri iyi myaka iheze ariko abantu 19% baracafungura nabi abana 38% mu Rwanda nabo baracagwara ingwara zifatiye kugufungura nabi ibi biharuro ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu Rwanda bavuga ko mu myaka 10 iri mbere bitegerezwa kuba vyaheze. Dr. Octave Semwaga ajeje ivyo gushinga imigambi mu bushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi mu Rwanda.
Abicwa n'inzara bo ntabo kubera yuko ingamba ziriho kugira ngo abana b'abanyarwanda barindwe kuba bakwicwa n'inzara, ariko dufite abantu batarya uko twifuza. Batarya uko twifuza, dufite abantu bagera kuri 19% batarya uko twifuza, barya ariko batarya ukuntu twifuza. Tukongera tukagira abana badakura neza kubera kurya nabi bagera kuri 38%.
Mu bihugu vya Afrika na Asia haracibonekeza abantu bicwa n'inzara, ivyo bikava ko hari sindimwa ntoya, ahandi naho ihindagurika ry'ibihe rikabera intambamyi abarimyi. Imyaka 9 n'igice iri imbere nishobora kuba ari mike kugira ibi bibe byarashizwe mu ngiro. Ku ruhande rw'u Rwanda iyo myaka ni mike ariko bazobishikako. Dr. Octave Semwaga:
kandi n'iyi nama mu by'ukuri irahanga kugira ngo idutere inkunga kugira ngo twe twabigeramo, no kuvuga ngo turagera kunkunga turareba muri inama turebe uburyo ibibazo birimo koko. Ese ko dushaka ko nta numwe nta mwana udakura neza kubera ibirire mibi, ese ko dushaka ko umunyarwanda wese arya uko yifuza, iryo 19% ntiturigire, turahera ko dukuramo ikintu gifatika kigiye gukorwa kugira ngo tube twagera kuri gahunda twiyemeje.
Kubwo ikigo cishinze gukora ubushakashatsi ku bifungurwa EFPLE ari naco categuye iyi nama, Afrika n'isi yose barashobora gushika kuri uyo mugambi bihaye. Umushinga nahe Shengen Fan n'umuyobozi mukuru w'ico kigo agira ati:
Well, I'm very confident Africa has resources, human resources, land resources, natural resources. The question is policy.
Ndazineza ko Afrika ifise ubutunzi bwinshi, irafise ubutare n'ubutaka, irafise incabwenge. Ikibazo ni ukumenya niba hariho imigambi irashe, mbe hariho imigambi nyayo, ubuhinga bwo kwishyira mu ngiro. Igihe twese twakorera hamwe tugatunganya imigambi myiza, tugakoresha uburyo bwiza bwo kwishyira mu ngiro, tugakoresha imitahe mu bintu bifitiye akamaro igihugu, tuzoshobora gutuza ikiza cy'inzara hamwe no kurya nabi imbere yo mu mwaka w'2025 nk'uko twavyishinze. Ubuhinga dukoresha mu kurima buterezwa kunagurwa kugira ngo ibifungurwa biboneke maze abantu bagire n'amagara meza. Kuva kera narindi uburimyi bwarafasha mu kwimbura byinshi, mu kwimbura umuceri mwinshi, ibigori byinshi hamwe n'uburo bwinshi. Muri iki gihe naho nyene uburimyi buterezwa gukoreshwa mu kugarukira abantu barya nabi, uburimyi buterezwa kugarukira abanyagihugu badafungura neza kandi abantu bose bazohakura akoyoko, uburimyi buterezwa gukemura ibyo bibazo byose byo gufungura nabi.
Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere hibonekeza ubwinshi bw'abantu, isindimwa ikaba ntoya, abantu baguma bavuka, isindimwa itaguka. Abahinga bari muri compact 2025 biyemeje gukorera mu runani n'amashyirahamwe mpuzamakungu yitaho ibyo gufungura neza amareta n'abarimyi, kugira naho isi ibari ntoya abayikoresha bayikoreshe neza kugira umwimbo bandanye ugwira. Nayo kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe hategerezwa gukogwa ubushakashatsi kugira bamenye ubwoko bw'imbuto bashobora kurima bivanye n'igihe uko kiba kimeze. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mpandanya gukirihene ibiganiro twabateguriye muri uyu mwanya mu Rwanda mu bitaro bya gisirikare i Kanombe hatangujwe imashini izofasha abagwayi kubongerereza amaraso cyane kugabanya amaraso yanduye mu mubiri w'umurwayi ibindi kuri inkuru twumvirize mu menyesha makuru wacu Asumta Kabowe.
Ubu buryo bwatangijwe mu bitaro bya gisirikare Kanombe bwajyaga buhabwa abarwayi bagiye kwivuriza mu bihugu by'i Burayi, Afurika y'Epfo ndetse no mu Buhinde. Mu ntangiriro abaganga barenga 10 nibo barimo guhugurwa n'impuguke zaturutse mu gihugu cy'Ubudage uko imashini ikoreshwa. Madamu Manyirigira Odeta ni umwe mu bahawe amahugurwa ku ikoreshwa ry'iyi mashini.
Ikura amaraso mu murwayi cyangwa se mu baje kuyatanga, ikayatandukanya mu bice bigize amaraso nk'uko tubizi ko hari ibice byinshi, hanyuma igafata ayo bayisabye, ayo dukeneye gufata, ayandi ikayasubiza muri nyirayo. Niba ari umurwayi bitewe n'igice umuganga yasanze gifite ikibazo ashaka gukuramo, bikaba ari cyo ikuramo, abayikoresha tuba twabishyizemo muri mashine bitewe n'icyo dushaka gukuramo, hanyuma ikidakenewe kigasubira mu murwayi.
Iyi mashini kandi izajya yifashishwa n'abashaka gutanga amaraso kwa muganga. Abashinzwe kuyikoresha beretse abanyamakuru uburyo umuntu wifuza gutanga amaraso iyi mashini imufasha, ikamukuramo ubwoko bw'amaraso muganga yakeneye, ibidakenewe bikagoma mu mubiri w'uwatanze amaraso. Iyi mashini ifite ubushobozi bwo gukura amaraso yanduye mu mubiri w'umurwayi agahabwa amaraso mazima. Dr. Fabiane Ntaganda, impuguke mu ndwara zifata mu maraso, asobanura ko guha umurwayi amaraso mazima ukamukuramo yaramaze kurwara ari uburyo bwo kumwongerera igihe cyo kubaho.
Mu burwayi bumwe ntabwo za kanseri aho nka globule blanc ziyongera cyane, iyo ziyongera zikagera ku gipimo cyo hejuru cyane turazifata tukazikuramo izo ziba zirwaye tukazidiscardinga, noneho umurwayi tukawukorera tukamuha imiti isanzwe. Ubundi ikunze gukoreshwa muri emergency situation, abenshi rero bajyaga mu Buhinde cyangwa mu Budage cyangwa muri Afurika y'Epfo. Uburungira ngo ni inyungu tubonye mu gihugu ariko no mu bihugu duturanye hano, kuko nta hantu baratangira kuyikoresha gutya. Reka dufate nk'urugero, umudamu yabyara akagira ikibazo muri plasma ariko ako kanya akajya muri koma. Uwo muganga wamubyaje kugira ngo amenye ko bikeneye ko dukuramo plasma, hari utuntu twinshi areba ko ni ibintu bisanzwe dukore twihuta muri ako kanya ukibona ko ikibazo kibaye.
Dr. Fabien Ntaganda, impuguke mu by'indwara zifata mu maraso, yemeza ko nubwo iyi mashini yagejejwe mu Rwanda ariko izatangira gukoreshwa ari uko abaganga nabo bamaze guhugurwa bihagije, kuko rero bazajya bategeka iyi mashini ikikorera umurwayi. Abasanzwe bakora muri laboratwari aho abarwayi batanga amaraso cyangwa ibindi bizamini abaganga basaba, bemeza ko imashini ije kubunganira mu mirimo yabo ya buri munsi. Uyu ni Madame Agnese Nganyira, umukozi muri laboratwari mu bitaro bya gisirikare i Kanombe.
Iriya mashini nk'abantu bo muri labo izajya itworohereza cyane. Niba umuntu yarwaraga malaria tukamwongera amaraso ariko afite n'andi arimo apfa, ni ukuvuga ngo bizaba byiza kuko amaraso yanduye azajya asohoka hajyemo amazima yonyine. Bizajya byunganira ya miti yafataga ariko binakuremo amaraso yafashwe, kuko n'ubundi yafashwe abakirimo twa dukoko. Abarwayi ba kanseri bafite amaserire agiye yaragiye yangirika kandi bakaba bakeneye kuramo utwangiritse kugira ngo babahe ibindi bishyashya. Icyo gihe rero imashini kizadufasha guhindura igakuramo ibyanduwe igashyiramo ibizima. Iyo bashyizemo ibizima bibafasha kugira ubuzima nyine bakongera iminsi yo kubaho.
Nta munsi uzwi neza abarwayi bazatangira kwifashishiriza imashini. Muganga Fabien Ntaganda wo ku bitaro bya Kanombe avuga ko bizaterwa n'igihe abaganga bazamenyera nabo gukoresha iyi mashini uko bikwiye. Ikindi muganga asobanura ni uko iyi mashini izajya ifasha abarwayi batarazahara cyane, kuko iyo umurwayi ageze ku rwego rwo kuzahazwa n'indwara bigorana gukira. Ikiguzi umurwayi asabwa kuzatanga mu gihe ashaka ko iyi mashini imufasha nacyo ntikiramenyekana. Ababishinzwe bavuga ko bazabanza kumenya ibikoresho bigenda ku murwayi uko bingana, bakabona kumenya igiciro umurwayi yatanga. Iyi mashini niyo nini muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abaganga bavuga ko umurwayi wayikeneraga mbere yahabwaga uburenganzira bwo kujya kwifuriza mu bihugu byateye imbere. Asumta Kabowe, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya mu wundi tutahora tuvuga rumwe baratutuka ko turi muri Leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa Leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Nashaka mundu ngikirije ku mirongo.
Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe. Ku ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Yaba imbere yaho reka tubibutse inshamake makuru twabashikirije. Abashikiranje bajeje ubutungane b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bagirishije ibiganiro i Bruxelles no Moscow kane ku buryo bwo gukomeza ibyerekeye iperereza n'umutekano. Ivyo ni mu gihe igipolisi kiriko kirarondera uwundi muntu yikekwa mu bitero vyabereye ku mugwa mukuru w'Ububirigi i Bruxelles, vyahitanye abantu 32, abandi 300 barakomereka. Igipolisi cyatanguye igikorwa cyo guhiga umuntu agira kabiri abonwa ko yagize uruhara mu gitero cya bombe cyagizwe mu kibanza cya metro cyitwa Merbeg mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri. Abategetsi imbere yaho batangaje ko Khalid El Bakrawi ariwe yagize icyo gitero cyahitanye abantu 200, abandi batari bake barakomereka. Yamara amasanamu ya video muri icyo kibanza cya metro yerekanye umuntu agira kabiri ariko agenda ari kumwe na El Bakrawi afise urusaho runini. Ibrahim avukana na El Bakrawi yamenyekanye icyese ko ari umwe mu biyahuzi babiri bagize ibitero by'amabombe ku kibuga cy'indege cy'i Bruxelles. Itangazamakuru ryamenyesheje ryaremeye umuyahuzi agira kabiri azwi ku izina rya Najim Rasharwi akora amabombe mu mugwi w'igita leta ya Kiislam. Abantu bako yagize uruhara rukomeye mu bitero byagizwe mu gisagara cya Paris mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama atangaza ko igihugu ciwe cikweze mu kuvuga ku vyaha bigayitse vyakozwe mu gihe c'intwaro z'agahotoro za gisirikare mu gihugu ca Argentine mu rugendo arimwo muri ico gihugu. Yamara Perezida Obama avuga ko leta yiwe izokoresha ukuri kandi izohisha itazohisha ivyerekeye kahise kayo. Perezida Obama yagendeye no munsi kwa kane kibanza kiri mu icibutso c'abasinzikajwe n'amabi yakozwe n'intwaro z'agahotoro za gisirikare ku munsi w'ukwibuka imyaka 40 irangiye habaye kudeta yashizeho intwaro ya gisirikare yakandamije abanyagihugu. Perezida Obama avuga ko guhangana n'ukuri kuri kahise kadashemeye bisaba ubutwari. Perezida wa Congo Brazzaville ni Sassou Nguesso yatsinze amatora makuru ariko atangazwa mu gihugu cya Repubulika ya Congo. Avuga ko Perezida Denis Sassou Nguesso ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana. Amatora batavuga rumwe na leta bavuga ko yaranzwe n'ubusuma. Umushikiranganji wa Congo ajejwe intwara yo hagati Raymond Mbulu niwe yatangaje iyo ntsinzi uyu munsi kuwa kane igihe c'isaha 9:30 zo kumuhingamo. Akaba yavuze ko Nguesso yatsinze ayo matora afise amajwi ibice 60% ukwijana. Ku yindi nkuru, Johan Cruyff abonwa nk'umwe mu bakinyi ba mbere kirangiranwa b'umupira w'amaguru ku isi. Yitavye Imana no munsi kwa kane ahitanywe n'indwara ya kanseri. Yari afise imyaka 68. Cruyff yamenyekanye cyane igihe yakina nk'umusatirizi mu migwi y'umupira w'amaguru ya Ajax na Barcelona. Yabaye umukinyi wa mbere mu karere k'Iburaya inshuro zitatu. Yatsinze ibikombe bitatu bikurikirana byo mu karere k'Iburaya n'umugwi Ajax. Akaba yahitanywe na kanseri yo mu mahaha. Inteko z'igihugu cya Iraq zifashijwe n'abagwanyi b'abakirudo b'abapeshemerga bagize igitero mu mihana iri mu minwe mu mugwi witwa leta ya Kiislam mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara cya Mozo. Brigade zibiri z'inteko za Iraq zivuye muri divizion ya 15 y'inteko zamenyejwe na Amerika izo zagiye imbere muri ico gitero. Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya haniho agarukiye. Mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro washize hamwe ibiganiro agafata n'amajwi Fatou Alimas Kalala. Tubifurije umugoroba mwiza mwese, mubandanye gukurikirana ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.